Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane nahaze ndongo ibiganiro n'amakuru vyo no mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ibiganiro bitegurwa kandi bifashwe mu mugongo n'ibihugu byo mu karere bihuke muri yasi. Ibyo bihugu byose rero biriko biragira ingufu z'uko mu Burundi bogaruka amahoro. Leta y'Uburundi ikaba ari ivyanga, nivyo byari bikwiye guhaguruka bwa mbere bihagurukire iyi leta.
Uyu ni Anise Niyonkuru, n'umunyamabanga nshingabikorwa mu runani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura Senared, ahasaba ko leta y'u Burundi yofatirwa ibihano kuko ititabiriye ibiganiro bigiye guhuza abanyepolitike b'Abarundi kuno wa gatatu yarusha muri Tanzania. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ako mbanze ndababwire muri make ku munyamabanga mukuru wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yatangaje ejo kwa kabiri ko Amerika yamenye bamwe mu bategetsi ba Arabia Saudite bagize uruhara mu kwicumenyesha makuru Jamal Khashoggi kandi yahagaritse amaviza yabo. Ni gihano ca mbere Amerika ifatiye Arabia Saudite kuva hamenyekanye amakuru y'igandagurwa rya Khashoggi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi. Pompeo ariko ntiyavuze igitigiri cy'abo bategetsi ba Arabia Saudite bafatiwe ibyo bihano. Ubutegetsi bwa Arabia Saudite umunsi wa gatandatu muribuka ko bwashikirije ko maze guhagarika abantu 18 bwongera bwirukana mu buzi abategetsi batari bake bakorera iperereza gico gihugu bagize uruhara mu kwica Khashoggi. Pompeo kandi yavuze ko Amerika iri kwiyumvira no gufata ibihano by'ubutunzi ifatira ico gihugu. Ni mu gihe umuyobozi w'ikigo kijeje iperereza hanze y'igihugu Seiya ari muri Turukiya kubonana n'abategetsi b'ico gihugu kuvyerekeye ayo matohoza y'uwoba yaragize uruhara mu kwica umenyeshamakuru Jamal Khashoggi. Tugume ku mugabane wa Amerika, abakozi barenga 45 ba RCR. RCR ni ishami rya ONU gitaha impunzi, baza barashitse mu gisagara ca Tapachulas muri leta ya Chiapas ni muri Mexico. Abandi bari mu nzira bajayo. Igikorwa bagiye gukora ni ukugarukana umutekano mu mpunzi zirenga 700 bari mu rugendo berekeza muri Leta Zunze za Amerika gusabayo ubuhungiro bahunze ubukene hamwe n'ubwicanyi bufatiye ku biyayura mutwe byinshi. RCR isigura ko ibintu bisa n'ivyacurese ugeranije n'imisi iheze, ariko ko bishobora guhinduka nkuko vyashikirije n'umuvugizi wayo Adrian Edwards. Uwo murwi w'abakozi ba RCR bagiye kandi gushira ku rutonde abarondera ubuhungiro kugira ngo bamenye abakeneye imfashanyo kuruta abandi. Gushika kuri ino saha turiko turabwira ivyino nkuru, RCR ivuga ko abimukira igihumbi aribo bamaze gusaba ubuhungiro muri Mexico, ariko ko abandi ibihumbi bahisemo kubandanya urugendo rwabo, benshi muri bo bakaba ariko begereza bashaka kwinjira muri Amerika. RCR igiye kandi kubafasha guharanira uburenganzira bahabwa n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi nk'uko yavyemeye. Mugamwo menya ko perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko azokora ibishoboka kugira ngo izo mpunzi n'abimukira ntibarengane urubibe rwa Amerika. Abantu bashika kuri 30 barishwe igihe imihari y'abarwanyi daca n'uwaka yatana mu mitwe mu ntara ya Sule ni mu buraruko bwa Somalia. Ivyo bishikirizwa n'abanyagihugu hamwe n'abategetsi ejo kwa kabiri niho babitangaje. Amakuru ava mu majejwe amagara y'abantu yemeza ko abantu barenga 90 bakomeretse, bamwe muri bo ari abanyagihugu bahitanywe n'amasasu yigenza. Abridas Hussein Arab buramatari w'intara ya Sule yabwiye ijwi rya Amerika ejo kwiyo mirwano yatewe n'amatati yamyeho yo kurwanira matongo hamwe n'ibitungwa vy'ubworozi. Leta ya Somalia yasavye impande zibiri zihanganye guhagarika intambara no gutangura ibiganiro vy'amahoro. Kandi mu maguru masha, uku gutana mu mitwe kubaye mu gihe iyo ntara itari bwakire ingaruka y'uruzuba hamwe n'intambara zahuje intara za Somaliland na Puntland zipfa akarere ka Tukarap kari ku rubibe zihana. Radio ijwi rya Amerika mukunda isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave mu kurindira yuko imirongo yacu ya FM yongera kugurugwa mutwumva kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba muca muja kuri metero 19 na 22 ahandi mu vijuru ya America ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na Facebook vewa radio yacu yarusha ari kwabera ibiganiro by'abarundi muratwumva atankumanzi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze kuri wa gatatu atanguye ibiganiro bihuza abanyepolitiki b'abarundi ariko leta y'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ntibitavye abatavuga rumwe na leta bari yarusha muri Tanzania basaba umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa na Makungu gufatira ibihano Burundi kwera iyo nyifato yabwo Pierre Claver Niyonkuru n'intumwa idasanzwe y'ijwi rya Amerika yarusha
Abitavye ibiganiro bihuza abarundi bose n'abatavuga rumwe na leta bagizwe n'abahunze igihugu hamwe n'abandi bavuye hagati mu gihugu hakiyongera ko rero abahoze batwara Burundi nka Service ntibantunganya na Domiciano Ndayizeye ne mu gihe umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwijwe rya Amerika ko atantumwa leta yarungitse muri ivyo biganiro bihariwe abanyepolitike gusa mu kiganiro yahaje ijwi rya Amerika Prosper Ntagwamije yagize ati twarandikiye umuhuza tumusaba ko ibiganiro byo kwigizwa inyuma bigatunganywa inyuma y'ukwezi kw'icumi kuko Burundi bugandariye gwa gasore na ndadaye nta nyinshi umuhuza araturungikira ku kibazo cyo kumenya nimba leta yiteguriye kuzokwicarana nabo yamye yinuba ibagiriza gushaka gutembagaza ubutegetsi nabwo yamye yagize ati aho twamye duhagaze n'ubu niyo tukiri n'abapociste tuzokwicarana dusaba ahubwo Makungu kubafata bakabadushikiriza no mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'indi migambwe bicuditse ntibitavye basigura ko badashobora kwitaba kandi leta yasivye abatavuga rumwe na leta bari yarusha basabira ibihano leta y'u Burundi kubera iyo nyifato Anise Niyonkuru n'umunyamabanga nshingwa bikogwa urunane rwabo Senarede
ahubwo Makungu yaratevye nk'ibihugu biri muri aka karere kandi barabiteje isoni nibiganiro bitegurwa kandi bifashwe mu mugongo nibihugu byo muri aka karere urike muri yase ibyo bihugu byose rero biriko biragira inguvu zuko mu Burundi bwo kwa mahoro leta y'ubundi kabari yivyanka nivyo byari bikwiye guhaguruka ubwa mbere bihagurukire iyi leta Tanzania yonyene nk'ubu yovuga iti twebwe twarabahaye aho mukorera turabaha wahoza ari umukuru wa Tanzania kugira ngo abafashe gukorana mahoro iwanyu mwamusuzuguye turafatiye ingingo bakagira kujya kwa nyiri yambarugo bakagira kujya kwa nyerere bati nta kintu gizosura kwinjye Burundi kivuye kuri Poli Tanzania y'i Dar es Salaam aba bantu batwara Burundi bogondozwa Nations Unies amahera mesha ava muri Nations Unies Union Européenne naho baguma bayituka batanga amahera ya amisome y'abasoda bari hanze nibo bayatanga naho babandanye babatuka
Amashami yigenga yoyo abona ko ugusiba kwa leta kugaragaza ko umuhuza atanguva afise ayo mashirahamwe ari nayo yatanguye ibyo biganiro mu minsi 3 ya mbere asaba umuhuza kudahengama ahubwo agafatira ibihano bibereye ubudindiza ibikogwa Gabriel Fidi atwara Oricom niwe yari umuvugizi w'ayo mashirahamwe
umuntu yo hirahira akavuga yuko ataza kubera imvo iyicankirinde aho niho tuzobonera inguvu abari ko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye aba ariko barahuza bofata ingingo zikwiye kandi barabishoboye ntibishoboka yuko abantu 10-15 kubera inyungu bariko barakuramwo baza kuboha ngo babuze ukutera imbere ku miliyoni 10 ngahe z'abarundi kubera inyungu z'umuntu ivyo ntibishoboka twamaturiko turabivuga no turabisubiyemo ikizotuma uburundi bwitwa uburundi nuko amanyama ibi bintu byuko umwe hagara hariya kubera afise ubutegetsi canke afise inguvu hariya na hariya gacha yibaza yuko umengo numugabo ari abo muri leta turasavye bace bugufi bagabanye ivyo bintu by'amanyama bagabanye ivyo bintu byukumva kumengo basumba abandi nabo muri opposition tubabwira uko nyene
abaserukira makungu nk'indorereze zishiramwe mpoza makungu ONU ubumwe bwa Afrika ubumwe bwa Buraya hamwe na kareke ibiyaga binini niho bari umuhuza mu matate y'u Burundi Benjamin Mukapa yemereye abamenyesha makuru ko havagira ico ashikirije inyuma yo mutaga kuri uyu munsi wa mbere w'ibiganiro mu byo dutegekanya kumubaza harimo insiguraha ugusiba kwa leta no mugaya muri ku butegetsi hamwe n'iyindi migambwe bicuditse turamubaza kandi ko hoba hari ibindi biganiro ategekanya kuzogira aho leta yo kwitaba Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye reka tugume ku makuru avugwa mu Burundi aho leta y'ico gihugu yahinduye ivyandiko vyahora vyanditse ku ntatemwa y'uwarondeye intahe yo kwikukira Ludovico Rwagasore kuvaho hatangura intwaro ya Republika intatemwa ya Rwagasore yari yanditse ko ubumwe ibikorwa amajambere obari ko handitse ko Imana umwami u Burundi umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko iyo ngingo ari iza yubahiriza intatemwa kuko abari barabihinduye bakoze ngo amakosa ni mu gihe hari uwundi muce usanga hamakenga atobura ko ari vyerekana ko ashobora kugarukanwa intwaro ya cami mu gihugu cy'u Burundi umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Bujumbura Raymond Zimana aradufitiye ibindi kuri ino nkuru
kuva ku ntwaro ya Republika mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga mu mwaka w'1966 Intatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore yaronde intayi y'ukwikukira igihugu cy'u Burundi yaciye yandikwa ko ubumwe ibikorwa amajambere amajambo n'ubu ariyo ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yemeza ko ariyo civugo c'igihugu muri kino kwezi kw'icumi u Burundi bwibuka igandagurwa ry'incungu z'u Burundi leta yafashe ingingo yo guhindura ibyo byandiko isubizaho ivya kera Jean-Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu yemeza ko ibyakozwe byasabwe n'abanyagihugu kandi ari kubahiriza imigenzo y'abarundi
nuko atawuhindura kahise n'amateka y'igihugu mutegerere neza ko byakozwe mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo intumbero yo gusubiza ibintu mu nzira nziza intumbero y'ubutungane mwibuke kandi ko mu migenzo y'abarundi intatemwa ari kizira kiziririzwa mbere n'inka cyangwa ibitungwa bishitse bikaza kurisha umva abungere ntibabigarura bararindira icyo kivugo rero casubijweho nico cahora igihe umugambwe yashingurwa cari Imana umwami u Burundi abari bagihinduye ku ntwaro za Republika bari bakoze ibidakorwa izo rero umukuru w'igihugu yabisabwe n'abarundi benshi kubisubiza mu buryo kandi n'ingingo izoshimwa n'abarundi benshi cyane
bamwe mu banyagihugu begerewe n'ijwi rya Amerika kugira bagire ico bashikirije ntibashimye kugira ico bavuze abandi bo babona ko ari bisanzwe kuko hadatwara ivyandiko abandi bashoboye kugira ico bashikirije kuri iryo hindurwa bafise amakenga ko hoba hari kinyegeje inyuma y'ivyo vyandiko bagatinya ko boshobora gusubira mu ntwaro ya cami
kubwanje sinavyakiriye neza ko Rwagasore tumuze nk'incungu yo kwikukira maze guhindura ubumwe ikorwa amajambere kashira Imana hanyuma umwami wumva dusubiye muri ya ntwaro y'abami yisikuru yonyene iri kwije maze kubona ivyandiko banditse kuri icibutso
kiringo c'intwaro ya cami icivugo yari Imana umwami Burundi ubure turi mu kiringo ca Republika cyo kubganje nabonye umenga bariko bashaka gusubiza Burundi mu ntwaro ya cami kuko icivugo co muri ico gihe nico bagarukanye
twebwe no kuri kubona byandiko byarahindutse byaratutangaje kuko ntavyo twari twiteze kandi nta nivyo twari uherutse kumva babihinduye nibo bomenye intumbero ya nibaza yuko kijya gihe muganwa Rodovico Rwagasore yari agiye gushikira ubutegetsi hari intwaro ya cyane no musi rero kubona bigarutse atamwamaki hari nibaza yuko yo bari yindi ntumbero yo kurondera ko leta yotwara hari nyuma wundi mwami
umugambwe w'abadasigana iprona barashima iyo ngingo bemeza ko kugira ifatwe babanje kugishwa inama Abel Gashasi arongoye iprona umugambwe wa Gasore yarimo akavuga ko ivyo bizotuma ugwaruka rumenya kahise ko Burundi
Novuga yuko ni kivugo icitsitso cy'umugambwe w'adasigane. Nuko ugwaruka guno munsi ruca rumenya kahise. Nibaza ko bumwe mu Burundi ntibashobora kuzimangana kuko bumwe nibwacu nubwatwese. Ariko twe dushimpo intware ihari no munsi yumvira ico kintu. Ikadufasha bikagenda gucyo natwe rero turashigikiye ko abadasigana bagendanye na Rwagasore bari barokotse babisize ariko natwe nk'abarongo b'umugambwe no munsi twobibona.
Guillaume Rosovio arongoye umugambwe w'umwami n'abagabo Ashima nawe ivyakozwe kuri ico cibuso abajijwe nimba ivyakozwe biterekana ko hari biriko birakogwa kugira hagarukanwe intwaro ya cami avuga ko bidakunda kw'intwaro ya cami garuka kuko vyose ubu bica mu matora.
Oya nta byo kugarukana intwaro y'umwami. Ubu intwaro yose izotwara Burundi zoba ari intwaro iciye mu matora. Umunsi abarundi botora bagatora umugambwe w'umwami n'abagabo. Yoshobora kugaruka nta byo kuvuga ngo gore ko bagarakana intwaro y'umwami. Ahubwo basubije icivugo iprone yahorana ke. N'ubumwe bw'abarundi hari ico bitanye n'intwaro y'umwami. Birajana aho umwami yahuza bose. Kwaje bavuga batumwa magirirwa n'abagabo. Abagabo nabo bari abantu bavuye mu miryango yose mu bwoko bwose. Ahubwo niyo ntwaro yahuza abarundi bose.
Muganwa Rudoviko kwa Gasore yagandaguye mu mwaka w'1961 aheje gutsinda mu matora yatumye Burundi buhabwa intaye y'ukwikukira. Ivy'intwaro ya cami biravugwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryatewe kumukono n'umukuru w'igihugu kuwandwi ukwezi kwa gatandatu 2018. Mu ngingo yaryo ya kane, iryo bwirizwa shingiro rivuga ko abanyagihugu aribo bategereza kwemeza ko intwaro ya cami n'amategeko ayigenga igarukanwa biciye mu matora. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Bitandukire amakuru avugwa mu Rwanda ho mu karere ka Nyamasheke ni muri rengerazuba bw'ico gihugu. Havuga ikibazo c'abigeme baterwa inda n'abagabo ndetse n'abasore, hanyuma abo bakanka kwiyandikisha kw'abana bavutse. Inzego z'ubutegetsi muri ako karere zisigura ko ico kibazo cahagurukiwe, zikamgabisha ababikora kuko bihanwa n'amategeko. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Nyamasheke, Temistocle Mutijima.
Naru munyeshuri narigaga kundara n'umusore birangira nteye inda ahita kacaho aragenda ajya kwihisha. Nanjye nyine nguma mu rugo ndabyakira ndaniyakira, nyuma yaho nza kubibwira ababyeyi barabyakira babona ko ari nta kundi babigenze.
Iyo ni ishusho y'uko bigendekera aba bana b'abakobwa baterwa inda bakiri mu kigero cy'ubwangavu. Uretse uyu wayitewe n'umusore hirya no hino mu Rwanda, iki kibazo kirimo gufata indi ntera ku buryo bamwe muri abo basambanywa bagaterwa inda n'abagabo bakuze bafite ingo. Abo bana nyuma yo kubyara imburagihe bahura n'ingorane zo kurera abana bonyine nta bundi bufasha, na cyane ko abenshi baba bava mu miryango ikennye. Aba ni bamwe mu byo byabayeho baganiriye n'Ijwi rya Amerika mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nko mu bijyanye n'imyigire y'umwana, umwana ni twebwe arushya twenyine. Mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, umwana ni twebwe arushya twenyine. Ariko mu gihe umwana yafite papa na mama ukora ku iburyo n'ibumoso, yiba umubyeyi yayibuze umugabo yayibona.
Duhura n'ibibazo mu mago, ubusa najya kubwira mama ati mpisa bunempa buri kimwe cyose, ariko igihe cyarageraga nyine nkaba najya gufata isuka kareba n'umuturage nakorera.
Igihangayikishije cyane abaho muri Nyamasheke ariko ni uko babo babyaranye batemera kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere.
Abana bacu twebwe batwanditseho two bwacu, ariko abo twababyaranye nabo baradutereranye ntibanashaka kubandikisha. Inzego z'ubuyobozi zadufasha kugira ngo natwe abana bacu tubone aho babarizwa. Kubu ntaho bafite habarizwa.
Akenshi badutera inda barangiza bakajya kuzana abandi bakobwa, n'abakobwa bazanye ntibemere kutwandikishiriza abana. Ingaruka ni nyinshi cyane. Ngubu se nakiyandikishaho umwana nkazamuremera iki mfite? Twumva nyine mwajya mudufasha mukabwira bari abasore bakatwandikishiriza abana.
Bamwe muri bo bitabaza inzego z'amadini ngo barebe ko zabafasha gutegeka abo babyaranye kubandikishiriza abana mbere y'uko zibasezeranya n'abandi bagore. Aha naho ariko bishoboka mu gihe urebwa n'ikibazo afashe inzira yo kujya gusezerana mu idini. ndetse akaba ari no mu idini ryitabajwe.
Twebwe twabigejeje ku rwego rwa paruwasi. Noneho nka umuntu ugiye gushyingirwa muri Kiliziya Gatolika, paruwasi iri mutegeka kwandikisha uwo mwana yabyaye, noneho igahita ihana gahunda n'umurenge kugira uwo mwana yandikishwe. Noneho nk'umuntu utabufite uwo ugiye gushyingirwa ku buryo paruwasi yamufasha, urumva we ari nko murindi dini, urumva ko uwo nguwo atashobora kuzandikishirizwa.
Inzego z'ubutegetsi aha mu ntara y'Uburengerazuba zo zisaba abo bana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato ndetse n'imiryango yabo kubanza kwandikisha abo bana, hanyuma bagatanga amakuru kugira ngo ababateye inda bahanwe. Bwana Habiyaremye Pierre Celestin ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara.
Icya mbere dusaba ni ukubanza kwandika umwana mu bitabo by'irangamimerere, yaba se amwemera yaba atamwemera, kuko kwandikwa ni uburenganzira bwe kugira ngo ajye mu igenamigambi ry'igihugu. Ikiba gisigaye ni icyo gukurikirana wa mugabo wakoze n'icyaha, kuko nabwo ubushirashuzi nabyo ni icyaha mu mategeko. Igihe umukobwa yaduha amakuru natana yaduha tuzakomeza tuyakurikirane. Mwarabyumvise ko ngo twatangiye gukora intonde z'abantu bakekwa, tugafatanya n'inzego tugashaka amakuru, bizagenda bicika.
Ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza ku myaka y'ubukure kiragwiriye hirya no hino mu gihugu muri iki gihe, aho imibare y'inzego z'ubucamanza mu Rwanda zigaragaza ko mu mwaka ushize w'ubucamanza zakiriye amadosiye hafi 600 y'ibyaha byerekeranye no gusambanya abana b'abakobwa. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke zo ziragaragaza ko kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu abana b'abangavu hafi 60 aribo bimaze kugaragara ko basambanyijwe bagaterwa inda. Ubwo yatangizaga umwaka w'ubucamanza kuri wa gatanu, Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko ntanyoroshya cyaha na ntoya ikwiye kubaho kuhamijwe ibyaha byo gusambanya abana. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Kuri uyu wa gatanu rero avuze mugenzi wacu Themistocle Mutijima, wari uwa gatanu w'indwi twaraye Edu Usozereye. Abakunzi b'ikiganiro c'amagara y'abantu ntiturabibagira, murindire gato tubanze tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, zimaze imyaka itatu mu mahema zivuga ko zitewe impungenge n'imvura yegereje kuzorwa, kuko amahema barimwo yabasazanye. Menyeshamakuru Ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo atugire ku muriri wino nkuru.
Muri iki gihe imvura itangiye kugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zitewe impungenge no kuba zituye mu mashitingi ashaje kandi amenshi muri yo yaratobaguritse. Dore ko amenshi muri ayo mazu akambitsemo izo mpunzi amaze imyaka itatu batarasimbuza amashitingi yubakanywe nazo, kandi babiteganyijwe yuko amashitingi amara amezi atandatu gusa hanyuma agasimbuzwa.
Kuko twatumenyereye ko muri HCR bari batubariye ko amahema tuzaramara amezi atandatu bakaduhindurira. Mugabo twararindire ko amezi atandatu ahera baduhindurire amahema kugeza ubu nakayungira.
Mu mazi imyaka ingahe mutabona?
Kuko tumaze imyaka itatu ngaha mu nkambi, mugabo muri iyo myaka itatu n'amezi hejuru tumaze batanze ihema rimwe niho bahinduriye abantu. Kugeza ubu turiko turabona bariko barahereza abandi, mugabo bahereza umwe nk'umwe village yose ugasanga bahaye nk'abantu babiri cyangwa batatu. Kuko ntituramenya rero ko abo bantu babiri baronse amahema aribo barefije bemewe. Rero bikaba babona ko babiri batatu bahawe amahema aribo bakeneye kubakirwa. Twebwe twosaba natwe hariho nko mu gihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania, mu Uganda, bose bakeneye barefije batakeneye kutwubakira aho tuguma turanyagirwa, ntibatwunguruza duhereza abadukeneye nko mu barefije b'impunzi bari mu Burundi. Turazi neza ko bubakiwe barubakirwa amatafari barubakirwa amabati hejuru nta ngurane nimwe bafise. Abari mu Rwanda naho tutaje mugabo turabyumva ku makuru. Mugabo nkaha mu nkambi ya Rusenda nta mahoro dufite, uko ntitugiraho tuca ntugiraho tujyama, imvura iguye turahangayika cyane cyane ufise nk'abana. Ese niwafata unuwafata uwo mwana wawe imvura iri kwiragwa uzomuryamikahe?
Nk'ubu imvura imize kugwa yahera imvura yatasuye ntacyo dufise tuzoryamamwo, na tuzoryama hanze turatoranyagirwa vyitwa ngo turabarefise. Rero nibatubwire neza turariko duha amahema kugira natwe tugirene tuzotube nkaho tubaka tuzotube nkaho turyama.
Munyesha Simeo ni impunzi yo muri village y'umunani yo mu nkambi yo mu Rusenda, avuga yuko kubera kuba mu mashitingi ashaje igihe kirekire iwe n'abaturanyi be bahisemo gutangiza igikorwa cyo gusakaza amazu yabo ibyatsi ndetse no kubakisha ibiti mu rwego rwo gutinya yuko imvura ishobora kuvira abana babo muri ayo mazu.
Imvura itangira kugwa abana bakabura aho barara, tugafata gahunda yo gushyiraho ibyato kuko tuba twabuze amahema. Tugiye kubabwira ngo baduhe amahema, abaza kwandika nabo bagenda bakuramo umwe umwe, ugashanga ngo muri village bafashe nk'abantu 10 gusa batarenga. Muri village igizwe n'abantu hafi 400, ugasanga abandi bose tuburiyemo kiyambaza ibi byatsi nyine. Uko nagiye ko nagiye nsakara nafataga nk'itayi zibiri z'abana nkazigurisha, namara kuzigurisha bagaheba bakicwa n'inzara harebo kunge nibanza nirututwatsi no watunjiriraho nuko tugenda dusaka
mukurinda ingaruko zishobora gutegwa n'imvura kuri izi mpunzi ziba mu mashitinga ashaje umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda n'ibizi Foste avuga yuko aseri yatangije igikorwa cyo gutanga amashitingi ku miryango 600 iba mu mashitinga ashaje cyane kandi kwico gikorwa kizagera ku mpunzi zose
kwiki kibazo cy'amashitingi caha mu nkambi ni kibazo cyabaye kirekire ariko twaragerageje gusega no gusaba amashirahamwe ko boza kudufasha kugira baduhereza amahema yo gusakara kwino kubera ino mvura igiye kugwa aba ubuyobozi bwose bukorera hano mu nkambi burabizi hasere barabimenyeshejwe na senere barabizi na umushitsi ndetse yari yaje kudutembera avuye mu mahanga mu minsi heze nawe nyene yagiye aziki kibazo mugabo ishirahamwe ARD ryari yemeje neza ko rigiye kudufasha mu kuduhereza amabashi hari haramahema ashika 646 ubu baratangiye ko cyo kwiga cyo kuyagaburira abo bari bagize ba giziriye risansuma
mumenye yuko kubera gutura muri aya mashitinga ashaje umwaka ushize 2017 imvura ivanze n'umuyaga yari yasenye mbaza agera ku 1200 yo mu nkambi yo mu Rusenda ahani nibitewe nuko amenshi muri aya mashitinga yari ashaje cyane Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo arakenuye inkuru iwe mushobora kongera gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu kome mukanya isase ni kigani ucamagara y'abantu Shamwe rigwanya ukubwigimiza AVBB mumfunyapfunya mu gihugu cy'u Burundi risaba leta kwishira ingufu mu kurondera abahinga bafasha ukuvura iyo ndwara canke ingorane ni mu gihe hari abavuga ko bahura n'ingorane zitandukanye ku buzima bwabo bwa misi yose bikumenyesha makuru y'u Amerika ibujumbura Diane Ndonse atubwire ku muriri uyo ndwara yo kugigimiza n'ico rero agovyega babivuga ko
bamwe mu bafise ingorane yo kugigimiza batwiganira ko bahura n'ingorane zitandukanye mu buzima bwabo bwa misi yose haba mu mashure canke mu kibano ndabangamye Letitia numwigeme yahejeje amashure yisumbuye yavukanye iyo ngorane atwiganira ingene ku ishure batamutahura
ndibuka nkiri umunyeshure madamu yarambaza kubera modele kreasi niho navuga cyane umugabo hageze nko mu ishure madamu iyo yambajije bikanka yaca afata ubwati ngo kono kugayana akaca ampa nk'igihano nkajya n'imbere nkafukama nkakubitwa
Eric batungwa nayo umwe mu bagigimiza yanonosoye ibijanye n'inyifato aradusigurira ico kugigimiza kuvako
sinovuga ko ari bumuga ahubwo gusa umuntu asanzwe afise iyo ngorane yakivutse aba afise ico no kwita mu gifaransa hypersensibilité unovuga yuko ibihimba vyiwe vy'umubiri biba vyumva gose ivyo bihimba rero uko umwana aterakura niko niyo ngorane ubikurana hama rero haheze imisi tari mike uko ameza ahera n'imyaka uko ihera iyo ngorane ica ifata ibihimba umuntu akoresha mu guhema hama rero ugacho sanga uwo muntu afise ubwo bumuga wewe ahema mu nzira zitandukanye uniza abandi
aha arasigura ingere izo nzira zo guhema zitandukanye kubagigimiza n'abadafise iyo ngorane
umuntu asanzwe akomeye atangura nafise iyo kugigimiza mu kuvuga arabanza akinjiza impwemo hama akavuga muhama gasohora mugabo umuntu asanzwe agendana ubwo bumuga nawe ni gihushane donc chavyo wewe arabanza agasohora impwemo zose umumaha yiwe hagasigara harubusa hama rero agacavuga niyo mpamvu rero kenshi usanga iyo ari kavuga aruha cane umugikaraza kubera abari kavuga atamuhemo nanki yazi mu mahaha yiwe
umunsi mpuzamakungu wahariwe ukugigimiza kuri uyu wa kabiri ushitse mu gihe mu Burundi hagikenya abahinga bafasha muri iyi ngorane icegera c'urongoye ishirahamwe rigwanya ukugigimiza mu Burundi AVBB Pacifique Mahoro asaba leta ko yobaronsa abahinga mu kuvura
nta kindi no kurungika abarundi bakiga ivyo oye vyo gufasha abagigimiza no kuvuga bakagira dora formation muri orthophone hamubwo bumenyi bakuye hanze bakaza bakabukoresha ayi Burundi bagafasha abagigimiza nkuko hari kigo ibindi bigo bifasha nk'imba labagwaye mu ntuzeye mu mitwe nifuza ko no mu Burundi hobaho ikigo gifasha abagigimiza kuko ningwarikira nta kindi nosaba leta nico kime gusa ibindi ubwo bumenyi azobazanye buzoturongora
nubwo ukugigimiza gushobora kuvugwa kugakira ingaruka zimwe zifatiye kunyifato y'umuntu zozo zishobora kugorana guhera kubw'ivyo ishirahamwe ry'abagigimiza risaba ko hobaho ababafasha no mu bijanye n'inyifato zaturutse kuri iyo ngorane. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Diane Ndonse no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Inshuti bakunzi mwari kumwe natwe, tubashimire kukanya mwafashe ko kudutega yumi. Bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera. Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Adrius twari kumwe muhinga bw'ivyuma. Twe mpitwifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu. Diane nahazwe ndabategura nkongera nk'abashikirizi wanyu mu ntara, tuzongere ejo nkaho twahereye. Mukurindira ikirundi n'ikinyarwanda igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda Rwanda kwijugi Amerika tubatumire mu biganiro byacu biri imbere. Muri byo harimo muri isanga muzakurikira saa 10, saa 12 za kwara makuru avugwa mu Burundi, igice saa 1 n'iminota 30 aza kwara makuru arambuye avugwa ku isi, ariko tuzakwibanda kuri Afrika. Muranigwe rero mubanye no mu byanyu.